Digli, mira disgul di America. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zongeye kudohora ku bijyanye no gutaha ubukwe ariko umubare w'abutaha si munini.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa.
Uwo ni Pasteur Emmanuel Rugambwa uyoboye itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi iremera. Iyo nkuru nandi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange y'abanduye itangazwa na leta ni 144. Gusa imiryango imwe n'imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yabikurikiranye.
Padiri Clovis Nishimwe cegera cha padiri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu Gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi bikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Tuwetu umupadiri imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cha corona ariko ntibashirwe mu bitigiri c'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa 3 w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ari kamanukanwe Bujumbura inyuma y'imisi yaramaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona kandi n'ibitaro yarungitswe ko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohoro rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza cha corona. Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Munyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza cya bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyayimaze iminsi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane b'igisata cya ONU cyita amagara y'abantu MS harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadimulombo hagati mu kwezi kwa gatanu. Abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza cya corona. Aba bakozi ba MS natamvo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganyo wa gibikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri by'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya kandi leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso vy'inganje y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari kimenyetso ikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo giwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi kugeza ubu kuvumugira abakoroni utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura 93 bakaba barakize umuramuhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje uri kaneza nanone turacyari kubirebanye n'icyorezo cya COVID-19 ho mu Burundi kuva muri cyo cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tadendi Kumana yabivuze mu mpera z'iki cyumweru mu kiganiro yahaye abanyamakuru asaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubatera kaga inkuru ya Desire Hatungimana
mu kiganiro namenyesha makuru umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri izo harimo ko gikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza tutangura kwegereza abenegihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura rero ibyo twabishitse ko yuko ibyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ibyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse muntu bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko vyo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
ubuje tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turaje intara zose zirafise ico cuma ni cuma nyabwonko rero ico twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakartushe ni kuvuga nubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima umugera wa sida rero izarabonetse tudotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu ivyigisho zabazo bikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactif yadokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga biyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaya kitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'ingwara bashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga hariho abusanga bariko badanza mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi abantu babene gihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze ziza rero boja kwa muganga ivururi begereye hakirikare turavye rero ibiharo dufise ko 80-90% bakira tugasaba rero abene gihugu bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 78 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nkuko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mugiye mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinic Prince Louis Gasore gusa ubu nibindi bitaro nka Hôpital Militaire Ohalet Bumerek na Polyclinic Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara. Désiré Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Désiré. Noneho tujye mu Rwanda aho nyuma y'iminsi itanu leta ikomori yabifuza gusezerana imbere y'Imana kuri iki cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi i Remera. Abageni babwiye Ijwi ry'Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko ubukwe bwabo bwari bwarasubitswe kuva mu mezi atatu ashize Asumta Kaboye yatashye ubwo bukwe.
Rusengero rw'abadivantiste w'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasteur Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi i Remera yabwira Ijwi ry'Amerika ko ubu batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye kubasezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nkuko murubona. Icya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu nuko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero 2. Keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho. Microphone zikoreshwa, amafoto ntawemere kwegera indi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22 bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 15 aho ngaho. Wereye twari tubitegereje tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umurese busumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake.
Oya bemeye mu hoteli ntago ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa n'ubwirinzi, ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri Kiliziya Gatolika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga bifuza gushyingiranwa ukorwa hatangwa umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za Kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhurira nk'abizera. Duhurira kuri za WebEx, duhurira kuri za groupe WhatsApp. Icy'ingenzi burya nuko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. Nabo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bayiringo Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo muvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma yaho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kuwa gatandatu wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi ku isi hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zigera ku 334 zari mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi muri uyu mwaka usanze babayeho bate? Aba ni bamwe mu batuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven.
Umunsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi. Turafise ubukene bw'inkwi, turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye, cyangwa ugasanga n'ubufise indwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi, ugasanga benshi baciye bapfa.
Aho munezero wowe gutwaye tuse ngo bibazo ntibigirane ntibihera ibibazo bigumamo. Icyo kibazo nari gito kivuga n'uko hanyine ibintu bitagize babwiye ko batoza kuri abana ngumva ntibagarutse hari mu mwaka uheze. Ikibazo cy'inzu bapfashe mperako ndubika ndafise akati ke ndagasatanye bakampaye mu kwa gatatu kwa rigomba guhere abandi basakareje ndi ku rusengero hari wikinde nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ene ntibagarutse gushika naho inzu ubuga nk'imfura iguye nawe urundi ngosa kupfa by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri cyenda aje mu mashami hari yepfo bamagatike ndagaruka kuyigira asatije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'inshuro zirenga standards bimvuri kigwa ndandika n'intuze ya nagapapuro kandashya mu gasandugu antangishinegeze ndo
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ibyumba bibiri ibyo byumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabiko dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa. Turiko turasaba kujyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane.
N'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere beshi gusaba beshi bare bawuzi mugaharimo n'abata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku cyerekanye ni njya hanini mbere kuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu nisaba turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza.
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwebwe impunzi. Impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegemvyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere nk'iterambere ry'abana bacu cyangwa nk'iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nye twugarijwe turahura n'icyo kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu by'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane. Egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabaye mu inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
cyangwa gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi nabigeme kandi nawe kindi kubitaro ugasanga ntituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira katayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azitavura malaria nukuri tovuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufise ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tuzosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku mpunzi cyane umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo ufite umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kuja inyuma y'uruzitiro na mani inyuma y'uruzitiro na abene gihugu baho hano rero muri ico gihe aba impunzi cyazibaho mu muzingi zitagira ico zifasha zitegemeye nyene zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyene mugata afisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kuja kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera ifungurwa nshobore guhindura ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba muzanira ibijumbo azaguma givyo bijumbo imyaka yose banga ahantu nimba ari ubushaza azaguma ubwo bushaza n'ubufu imisi yose azaba ngaho ahantu azokugira ahindura imfungugo ku by'ukuri nari nipfuza ku mashyirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'impunzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace azakongeramo n'ibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yo baratwakiriye yo uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nawe ko ari umuntu nk'abandi
hajye umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwivye barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugacusanga kandi ucumengo twari gupfuma umengo twakwigumira ino mu mutekano cyangwa cyambona yuko kwera uwo munsi mukuru w'impunzi ego twari twanawumvise nuko twakize amagara make mbwa babaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyene ego bakoze je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo urumva abandi bagiye mugabo ntango
urade cyane twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi mbwa twebwe nubwo tawugiyemo twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha twatantuza dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ikintu ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi aba batware baraye batwawe baraye batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya ko nyene bagafata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batabifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu UN na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye kumbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi usanga icyo kibazo kwereka kitihutirwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi kindi naco tugiye mu bintu bijanye n'uburaro inzu twahawe ni nto ugasanga umujyango nawo guma wiyongera bikacha bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge ningure ko gatoyi ibintu byo gusubira bisakazo bikabura ko tusanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu abavyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe ugasanga bamwe no kurangura amabanga yabubatse bariko arayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi ahantwosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kwere kibangamiye ubuzima twatwe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagaura bagarutse kuko nta mugambi n'umuhari wo kuvuga ati bo dufasha kugira dushe kuronka inkwi narije inkwi aho ziva ari kure cyane turezo kumanza gusoka ikambi
je ndifuza ko mugihe abagiye amashyira hamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko ico bahunze caheze nimba bategwa ubwoba uwozo batera ubwoba akavuga bati camugenda ngana muhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha byimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise babone yuko amahoro yasasagaye cyo gihendo subira guhunguka igihendo subira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi tuzo kwiga kubana no mwumwe wari we wese kuko azo barabarankuri nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba
emu atubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano umutekano hari mu ikambi mu byukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye nuko tumva kumwe kuko nga cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ibyo turonka turonka injya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ane gukabigwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi bari bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima umva mu ico gihe twovuga ku mutekano wifashe neza ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe na igihugu ba Tanzania migenderanire yari meze neza nubwo bamwe bamwe mwenga ntituvyumva kumwe ikindi kibazo mwatubajije kibazo c'indero y'ugwaruka mu vyukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza cha corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye batamasaba bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kare umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko ubukubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse rero uri kurambaza kazoza kimunzi mu gihe twaguma turi munzi vraiment ndabaraho kazoza kabana katazo bakameze neza
indero y'ugwaruka gusinziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda muma pori nabandi nugukina umupira umva indero sinziza hukumbu umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura indero sinziza kugwaruka kubera ico kiza ca corona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'ukumenga bari hebye nyene by'amashuri vyarahebye rusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ibyo byose ntibiduhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza handi hantu kugira tubeho neza nk'abandi
bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri icyo gihugu inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yegeranyijwe na Facil Gabehu Gendi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.